Twashimire kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'Ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva atankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mbwiye gushikirizwa na Joy Diana Nyininahazwe. Ingingo nkuru nkuru ziyagize. Mu gihugu cy'u Burundi, polisi yataye muri yompi abantu bane bagirizwa kwiba imiliyoni 150 z'amarundi mu banki y'ubudandaji Bankop.
Nogira ko rero saba abakozi bacu yuko by'ukuri bo bavanura n'ubwo bugizi bwa nabi pataho bashikana.
Uyu ni Trinitas agira uko ishaka, umuyobozi mukuru wa Bankobu. Muyagezeho ijya nyino ku isi ukekwa guturira ingoro y'inama nshingamateka ya Afrika y'Epfo yatawe muri yompi, naho Amerika igasaba ko ubutegetsi bwa Sudani buja mu minwe y'abasivile. Idoni do yano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase muwe hafi ya maradiyo yanyu. Nongere ndabahe ikaze nchuti wa konzi b'Ijwi rya Amerika. Reka makuru tuwafitiye kuri uno mugoroba tuyahere ku mugabane wa Afrika. Abategetsi muri Kenya bariko barondera abarwanyi bo mu murwi wa Al-Shabab bisha abantu batandatu mu gatondo kuno wa mbere muri commune ya Lamu. Iyo commune iri ku mupaka Kenya ihana na Somalia. Ibindi kuri ino nkuru tubaza mugenzi wacu Ejo ni Mukankusi.
Ivungu Masharia, komiseri wa Lamu, yavuze ko abakekwaho kuba abarwanyi ba Al-Shabab bagabye igitero kandi bishe abaturage mu midugudu uyu munsi mu gitondo mu karere ka Wido. Cyakora ntawahise yigamba icyo gitero. Masharia yavuze ko barimo gukurikira aba bakekwa mu ishyamba, yongeyeho ko bashobora kuba banihisha mu baturage. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko barimo gusaba abaturage gufasha kumenya aho abagizi ba nabi banyuze. Televiziyo ya Kenya Citizen TV yatangaje ko byibura umwe mu bishwe yarashwe, undi yatemaguzwa umuhoro, kandi ko abandi batwitswe ari bazima. Radio Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona amakuru adafite aho abogamiye. Umuturage wo mu karere ka Wido yavuze ko abo bagabye igitero banatwitse amazu menshi, nubwo abaturage benshi bavuganye n'amaradiyo yaho bibazaga niba urwo rugomo ari urw'abarwanyi bakisilamu cyangwa niba hari aho ruhuriye na politiki mu gihugu. Ibitangazamakuru byasubiyemo iby'abaturage bavugaga ko abenshi mu bagabye igitero bari bitwaje imihoro, mu gihe abarwanyi ba Al-Shabab bazwiho kwitwaza imbunda.
Ejo ni Mukankusi urakenuye tukiri ku mugabane wa Afrika. Bajeje umutekano muri Afrika y'Epfo batangaza ko bafashe umugabo bikekwa ko ari we yaturiye ingoro ikoreramo inama nshingamateka ku munsi w'ejo wa Mungu. Edil Gwema yadukurikiraniye ino nkuru.
Ibyo byabaye mu gihe serivisi zishinzwe kuzimya umuriro zikomeje kugerageza guhangana n'ingaruka zatewe n'inkongi y'umuriro yatangijwe kuri iki cyumweru. Uwo muriro umaze kwangiza ibice byinshi bigize iyo ngoro y'inteko byubatswe guhera mu mwaka w'1884. Uwo muriro wanakubise hasi igisenge kimwe mu nyubakwa muri iyo ngoro. Kugeza ubu nta muntu wabakomerekejwe n'uwo muriro. Biteganyijwe ko umugabo w'imyaka 49 wafashwe akekwaho kugira uruhare mu gutangiza umuriro azagezwa mu rukiko kuri uyu wa kabiri kugira ngo asomerwe ibyaha aregwa. Umuvugizi w'urwego rushinzwe ubugenzacyaha Mtandazo Mbambo yabwiye televiziyo Enka yo muri Afrika y'Epfo ko uwo mugabo yinjiye mu nteko anyuze mu idirishya. Inzego z'iperereza zikomeje gukurikirana kugira ngo zimenye uburyo yanyuze muri humye abashinzwe kurinda umutekano w'iyo nteko.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru agezeho ijya nino ku isi. Nari nabiciye ku masonga nkitangura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba ko ubutegetsi bwa Sudani buhabwa abasivile. Ibi Amerika ibisavye inyuma y'aho umushikiranganji wa mbere Abdallah Hamdok atanze imihoho. Ejo ni Mukankusi nizagarutse kutubwira.
Amerika yasabye abayobozi ba Sudani gukora ku buryo habaho ubuyobozi bwa gisivile kandi urugomo rukorerwa abigaragambya nyuma y'uko Abdallah Hamdok asezeye rugahagarara. Gusezera kwe biraruhamwe icuraburindi inzibacyuho yerekeza ku matora. Ku rubuga rwa Twitter, ibiro bya Departement ya Leta muri Amerika bishinzwe ibibazo bya Afurika byanditse bigira biti: nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe Hamdok asezeye ku mirimo, abayobozi ba Sudani bagomba gushyira ku ruhande ibibatandukanya bagashaka uburyo bumvikana kandi bagakora ku buryo ubuyobozi bukomeza kuba ubw'abasivili. Amdoke yatangajije ku cyumweru uko yeguye ku mirimo hamaze kunanirwa kugera ku bwumvikane bwatuma inzibacyuho itera intambwe imbere. Yahamagariye ibiganiro byatuma haboneka amasezerano mashya ku nzibacyuho. Amagambo yakurikiye iyegura rye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko Sudani yacitsemo ibice. Bamwe bababajwe n'uko babuze umuyobozi bavuga ko yagaragaje ubushishozi. Abandi bakomeje kurakazwa n'uko Hamdoke yasubiye ku buyobozi nyuma ya kudeta bumvikanishije ko biyemeje guhagarika ubuyobozi bwa gisirikare. Hamdoke yeguye nyuma y'amasaha habaye imyigaragambyo yahuje imbaga yamagana igisirikare. Abasivili 57 barishwe mu gihe ingabo zishinzwe umutekano zagiye guhagarika iyo myigaragambyo cyangwa kuyisesa kuva tariki 25 y'ukwezi kwa 10 nk'uko amakuru aturuka mu buvuzi atangazwa n'abari ku ruhande rw'abigaragambya abivuga. Indi myigaragambyo iteganijwe ejo kwa kabiri.
Barakoze bagenzi bacu, ejo ni Mukankusi na Edirwe makuru y'amakuru baduteguriye bakabaheje kudushikiriza. Aya n'ayandi ndabutse ko mushobora kuwongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu gisata cy'umutekano. Ingabo z'u Burundi zivuga ko zagavye igitero ku barwanyi umugwi Red Tabara urwanya ubutegetsi bwo mu Burundi. Abagabwe ko ibitero bivugwa ko bari mu bice bitandukanye by'imisozi miremire ya groupement ya Kigoma, muri territoire ya Uvira, intara ya Kivu yo mu manuko bwa Congo. Inkuru y'umenyesha makuru ijwi rya Amerika muri Congo, Vedaste Ngabo.
Amakuru dukesha bamwe mu bakongomani bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi batashatse ko tuvuga amazina yabo, bavuga ko igisirikare cy'u Burundi ejo ku cumweru cyagabye ibitero ku nyeshamba z'Abarundi za Red Tabara, bazirukana muri bimwe mu birindiro byazo byari Kashengo, Kitavuza Mpegeri ndetse na Rukuka. Andi makuru ava muri ibyo bice biri kuberamo imigwano y'ingabo z'u Burundi na Red Tabara yemeza yuko ari inyeshamba imwe ya Red Tabara. Igisirikare cy'u Burundi cyafatiye ahitwa ku Kijyama. Ijwi rya Amerika ryavugishije umuvugizi w'inyeshamba z'Abarundi za Red Tabara, Patrick Nahimana, yemeza yuko baraye bagwanye n'igisirikare cy'u Burundi hamwe n'imbonerakure.
Amakuru ahari ni uko ejo mu masaha ya saa 9 kuduga zimwe mu ngabo z'u Burundi ziri kumwe n'imbonerakure ko zigana ari ibirindiro byacu. Rero ugwa mu mitego yacu, turi ko turagwana rero kuva ejo byabereye aho bita mu Gashengo, aho bita mu Rukuka, bibera no mu Gitembe. Ubu tuvugana rero nibo bari abo bantu, ubu rero tuvugana turababona aho bari muri ayo makaritsira kubwi. Ariko rero hariho umuco umwe waba waraye urenganye ugaca mu marongo ukaba waraye mu kaderege tuvugana.
Iyo uvuga ko ari ingabo z'u Burundi muri kugwana nazo, ni iki kigaragaza ko ari ingabo z'u Burundi?
Kuba dufite amakuru ahagije aho bavuye muri Bakaye mu cy'ibitoro.
Mwaba mwatakaje abantu bangahe ku ruhande rwanyu cyangwa ibo batakaje bangahe?
Ku ruhande rwabo ejo twarashe abantu 10 bapfuye, turabona imahiti zabo. Ariko turi ku ruhande rwacu gushika ubu nta kibazo turagira.
Ariko ibo bavuga yuko hari umugwanyi wanyu bafatiye ku Kijyamo ejo.
Oya, iyo niyo ndi kwemeje ko ndafatari y'abasada bashobora kwihita.
Ibi byo kugwanira ku butaka bwa Congo muri Abarundi mubona bisobanura iki?
Yewe, leta y'u Burundi niyo yaje kutubwira twahungiye twarwe ino
gusa twavugishije umuvugizi w'igisirikare cya Congo muri aka karere, Major Dieudonne Kasereka, atubwira yuko nta makuru afite kuri iyo migwano. Mu kwezi kwa 12 gushize, hagati ya tariki ya 24 na tariki ya 25, sosiyete sivile zo muri Uvira zavuze yuko ari abasirikare barenga 380 b'u Burundi binjiye muri Congo banyuze za Remera muri teritwari ya Uvira berekeza mu misozi miremire za Kifuniho muri grupu ma Kigoma.
Je prends les cas récemment le 25 à le 24, il y a une infiltration armée, il y a eu moins armée burundaise, tout plus de 380 personnes armée burundaise il traversait facilement une attaque.
Tariki ya 25 ukwezi kwa 12 hari ingabo z'u Burundi zirenga 380 zinjiye ahitwa Kitemesho, bazamukira mu misozi ya Lemera banyura ahitwa Kidote Nyawera bajya ahitwa Kifuni. Mu gihe inzego zishinzwe umutekano no kwivuna abanzi mu gihugu cy'u Burundi zarimo zifuriza Perezida Evariste Ndayishimiye n'umuryango w'umwaka mushya mwiza, yavuze yuko umugwi wa Red Tabara ari uw'iterabwoba.
Nagira umuryango mukondora sosingo yijanjaye, twame tujyamye amajanja twese umwafite ntabice mu byahumye uko murazi ko yama yagerageje akatanika cyo kuhira n'abene gihugu bakahasiga ubuzima aho hakujya mu buseruko bwa Kongo turahumba wa mugwi w'iterabwoba rende tabara ufatanije n'umugwi w'abanyamahanga ADF ariko tugashimishwa n'uko bariko baragwanya iyo migwi n'ibivu inyuma ko rero n'ibindi bihugu byavuye hasi kugwanya iyo migwi natwe rukwama rwarikanuye.
Si ubwa mbere igisirikare cy'u Burundi kigwanira muri teritwari ya Uvira n'inyeshyamba za Regitabara ahubwo n'umwaka w'2020 mu kwezi kwa kane baragwanye. Mu myaka ishize igisirikare cy'u Burundi cyagiye gihakana ko kitinje ku butaka bwa Congo, ariko bikagaragara mu maraporo y'izobere za Loni ko icyo gisirikare cyari muri Congo. Vedaste Gabo ku bwaradiyo y'ijwi rya Amerika ubwira mutarakivuye.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari. Inkuru nari nemeye yo muri Bankobu aho polisi yataye muri yompi abantu bane bagirizwa kwiba amafaranga agera ku miliyoni 150 z'amafaranga y'amaburundi mu ibanki budandaje Bankobu iri mu Burundi. Aya mafaranga yibwe mu mpera z'umwaka duheruka gusozera hakoreshejwe uhinga bwa none. Elo Jurika neza ari Nairobi muri Kenya niyo nkuru adufitiye.
Kuchichawo kikuru chiki polisi chini ya miramavi ikili mwiliko mine mkaza kumurugwa mkuru butunzi Bujumbura ni humfo kizi uboshi kanganji bujeru mutekano weka niye abagi izgu wabugo busuma abugo mwivangi budanda jibankobu ya buzeko bako ze ubugo busuma bako resheje ubuhinga nguruka na umenyiba ifashishwe mwono mwemu wako zibiyo banki akorea mungisata chubuhinga informatik. Mubaha galiso niki polisi harumumu kenye zumge ni agrizgu busuma ngabandi ya liko akulikia na makuwa ya raso hose ya rasa marasigi mashini nyabgongo maze ya balio bakoresha mkui njira mundinga nizo yubu hinga banki koresha pia hulikia shimi yubu yobozi buga banho bubugitu yebu kizeriki polisi mmagurumasha anurayandi mabangi na banu bose bibuga bichi ye mubuhinga buga none kuitu nize gozumu tekano hugihe
hariyo muyandi mabanki aho bivye amamiliyari n'amamiliyari mbere baranajabuka n'igihugu batarafatwa kubera kuko bene ayo mabanki batihuse guca babwira igipolisi kandi gifite uhinga bwo gushobora kubatura ara tugasaba n'ayandi mabanki ko igihe cyose habaye ubusuma boca babwira n'ingoga igipolisi kandi aturararikira n'abandi bantu bose bashobora kuba bibwa muri ubwo buryo bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi baba ari babandi bibwa biciye ku matelefone n'ubu ngaha mu gipolisi turakomeza kwakira abantu baza kwitwara bavuga ko abantu babandikiye ubutumwa kuri telefone bababwira ngo bagomba kubaha akazi ngo batanga amafaranga nana kubaha ingurane ngo ifashanye bakanabeshera abakuru cyane bo muri kino gihugu ngo ni kanaka ngo ariko ngo aratanga ifashanyo.
Printas girukishaka umuyobozi mukuru wa Bankobu nawe yashimye inyamirambi zafashije banki arongoye kugaruza izibwe yongera hanura abantu na cyane cyane abaronka utuzi muri banki kwirinda akaboko.
Nogira ko rero saba abakozi bacu yuko by'ukuri bovava nura nuko bugizi bwa nabi ko atahubashikana bamenye ko ubuhinga bwa none bwateye imbere kuburyo igikozwe cyose atari cyo gitezwe kumenyekana. Ibi nivyo biboneye kandi ntibisiba gufatwa hanyuma mpanura n'ugwaruka gubu kuko muravya bafashwe ahanini bari mu bakiri bato bagerageze baryize babiri yakuya nkabo baba baramaze kuronka akazi muri iki gihugu kirimo ubushomeri byinshi birababaje cyane ingene hejuru yivyo ningene banki yacu gerageza guhemba neza abakozi baheza bakaja hamwe n'abagizi ba nabi kugira ngo bashobore kononera banki kandi bakabononeye n'igihugu kuko ajya amafaranga nayo abanywanyi bacu.
Kugeza ubu amamiliyoni 70 kujana 50 yari yibwe ni yamaze kugarukanwa mu kigega cya Bankobu amwe yatowe yamaze kugera ku makonti y'ayandi mazu yo kubika no kuziganya ayandi nayo yamaze kugurwa ibintu birimo imodokari. Igipolisi kimenyesha ko ubudosi yerekeye ubusuma amaze kugezwa mu minwe y'ubutungane mu Burundi. Ivyaha byo kwibisha ubuhinga bwa none cybercriminalité mu Gifaransa ntibumenyerewe rwose gukoreshwa. Igicaha ku isi ahenshi kirazwi kigahanishwa mu nyororo w'imyaka 2 nihada bigenda itandukana ku bihugu. Eroje burika neza ijwi rya Amerika.
Eroje burika neza na wewe tugukengurukire duce twinjira mu cyiciro cya gatatu cy'ibiganiro by'uno mugoroba. Tugiye kubandaniriza ku makuru yaranze igisata cy'amagara y'abantu mu Burundi. Kumenyesha makuru wacu Desire Hatungimana niwe yabiduteguriye.
Uyu mwaka urangiye watanguranye n'iduga ry'ibitigiri by'abandura umugera wa COVID-19 aho mu kwezi kwa mbere ho nyene umugwi w'igihugu watangaje ko abanduye baba bitumye n'imisi mikuru yarangiza umwaka w'2020. Abanduye baboneka hanini mu bisagara benshi bari bagwiriye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Umushikiranganji yarajejwe amagara y'abantu ico gihe yaciye hamagarira abanyagihugu kwipimisha hamwe no kubahiriza ingingo zo guhangana n'ico kiza, agira akavuga ko n'ibihano bizoja ko kubatazurushira mu ngiro.
Muri abo rero amajana 284 twasanze harimo abantu bimugera wa coronavirus bashika 30, kandi hari haheze amezi arenga 2 atamuntu yanduye hagati mu gihugu. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kurwanya sida buramenyesheje ko abenegihugu basabwa kwiyubara ariko bakabandanya ku mirimo y'iterambere. Ku bantu bose bagiye hamwe n'uwo batuye ko coronavirus isabwa ko kwipimisha ku mavuriro y'ubure Ivuriro rya Bwiza Jabe, Kamenge na Ruziba, naho atakimenyetso na kimwe bo babibonako. Ubushikiranganji busubiye gusaba bushimitse abajejwe gutunganya aho hose ahurira abantu benshi kwitaho gushiraho ibikoresho byo gukaraba n'amazi meza n'isabune, hamwe no gupima ubushuhe hose bishoboka. Abajejwe intwaro n'umutekano gukurikirana ishyirwa mu ngiro y'izi ngingo mu gihugu cyose guhera igenekezo rya 2020. Wowe yoca kubinizi ngingo yotangisho gihadabu.
Naho biruko muri ico gihe nyene abanduye bagumye bongerekana gushikaho leta yongereza ikiringo cyo kugumiza ukwabo nyene ingenzi zinjira ziva hanze y'igihugu kiva ku masaha 72 gushika ku minsi 7. Umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya ico kiza waciye utangaza izindi ngingo harimo kugara imbibe. Abasohoka n'abinjira mu gihugu ntibaba bacemerewe kurengana, kiretse abasohoka n'abinjira biciye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Iyo ngingo yamaze amezi hafi 6. Inyinga abanyagihugu basabwa gukurikiza ntizubahirizwa na bose, nk'uko bivugwa n'umuremesha Kiago mu ntara ya Muyinga ari mu bari bajejwe gukora amahimiriza yo kugwanya COVID-19.
Nuko kumbure hari igihe babifata minenegwe bakabona nk'uko umengo hari bamwe bibone kumenga n'icyo kiza nta kihari cyo ahimirije cyane ukabona uko umengo harimo kubagora, ariko imyumvire icyo bita kumva no gufata ibintu mu ntoke, kuko burya inyigisho ni kimwe, kuzishyira mu ngiro nacyo ni kindi. Twebwe aho tugeza turigisha, ariko kuzishyira mu ngiro ucumengo bikeneye yuko haba sivi gukurikirana gusumba mbe kubera iki utabishize mu ngiro. Ivyo navyo iyo urimo urabigirira umuntu akuze ucumenga inyungu ntizigaruka kuriwe, ahubwo twebwe icyo twe twigisha na cyane cyane ko umuntu kwikingira ari byiza gusumba ukwivuza.
Bamwe mu banyagihugu bo bafata iyo ndwara nk'icitwazo kubashaka gushika ku nyungu zabo. Uyu ni umwe mu bakenyezi bari basanzwe bakora urudandazwa ndengambibe.
Kandi none twanumvise yuko iyi ndwara burya ni business, nari iri ni business kwere. Iyi ndwara uri kurabiraba ni ndwara, iyi ndwara yabarimo ariko ibyashara byabo mu Burundi. Iyi ndwara iyo yabaye twatwaraho siyo kabisa. No muri Tanzania nabo nibayemera, nabo bavuga yuko iyi ndwara ari business yo mu bazungu barimo barihigira ubugari nabo nyine. Igikwiye no gusenga nabyo kuvuga yuko woye ikingira ijana ku ijana ntibikunda. Wawiriwe no mu isoko ugaragura amafaranga ntuzi uwayazanye, ntuzi uko byagenze, wagira muheruka yambira abana, wagira muheruka agira iki, ntibikunda. Mbega nk'ubuye batwugana kujya babigize mu Rwanda, yewe abatware bacu n'ibirambi ntibahangame kugwa bakora bakamaye amashyi, ahubwo ujya kuvuga ko batwuganira mu nzu batureke ibikorwa dukora, kuko nta sida hamba urupfu abaye biza biraza bikadusiga ibindi bikaza twogira ingwane gusoma twaturi mu nzu.
Kubera ingingo leta yafashe mu kugwanya umugera w'indwara ya coronavirus, hari imiryango yahagiriye ingorane uretse abagwaye n'abitavye Imana. Twovuga hanini iyaribeshejweho n'urudandazwa na cyane cyane rukorwa n'abakenyezi mu ntara zegereye imipaka. Abandi bamwe mu bakenyezi bo mu ntara ya Muyinga,
abantu bapima tugiye kurangura ni bakeya cyane. Atwebwe nk'abakenyezi turahura n'ingorane ukagenda kurangura ibidandazwa bukira utarashikira kwa ngoronke umuntu agupima kwakira, bukeye ukararayo na bukeye ukararayo, bigatuma no mu ngombera abakenyezi benshi biriko biratuzana n'ingorane zotuma twaukana umenga abagabo bacu ntibemera yuko twagiye kurangura.
Tubwe rero nk'abakangurira amahoro ni ukuri biranatugora rwose, kuko dusanga abakenyezi bakora bahomba, kandi mu byo twiyemeje ari kubahimiriza kujya leta bisaba kirango bisununure mu mujyango icari kibereye nuko ukumbure bo fata ingingo no kimwe nambetse bidandaza bishobora kuza bakarara ingene bishikira aba bakenyezi batarinze gutama batarinze gushira ko ubwo buryo bundi
ishiramwe ry'abakenyezi rikorera utwa mu Burundi ryaciye risaba abadandaza nk'abarenga imbibe ko botezurirwa mu gihe hokomezwa kubahiriza ingingo zo kugwanya iyo ndwara. Ukwezi kwa gatandatu k'umwaka urangiye niho leta yafata ingingo yo kugurura imipaka yari yugawe isigura ko abandira umugera bari bagabanutse icyo gihe. Nyuma yaho abagwayi b'umugera wa corona barahavuye bariyongera cyane mu gihugu, aho twovuga nko mu ntara za Kirundo, Ngozi na Gitega, aho ku munsi bashobora gupima abanduye umugera bashika ku 140. Nka komine ya Kiremba icyo gihe yabonekamwo abashika 272, Kirundo nayo 220. Ku rwego rw'uburere bw'ubuvuzi 47 buri mu ntara 18 zigize igihugu hatowe abagwayi 896 mu burere 21 mu minsi ine gusa hari mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Ibitigiri bitari bwigere biboneka mu ntara zo hagati mu gihugu. Inyuma y'iminsi mike niho igihugu cemera kwakira urucanco rwa mbere rutanzwe ni banki y'isi yose ko mu bwoko bwa Sinopharm. Byabaye igitangaza kuko Uburundi hamwe na Eritrea nibyo bihugu bibiri ku isi byari byararahiye birarengwa ko bitazokwakira incanco. Naha nyene leta yabandanije ivuga ko izoshikira abagwiteje nk'ingaruka mbi itazobibazwa, ari nako guca ihamagarira abanyagihugu kugwiteza ku bushake bwabo. Tadendi Kumana ni umushikiranganji w'amagara y'abantu w'ico gihe.
Ni ikete Banki Mondiale yashikirije umugwi w'igihugu jejwe gukinga no kuvura COVID. Muri iyo kete bafite icyumvira yuko boshobora kuduha incancu bakazana incancu. Cyo kimwe n'abandi bamaze kubivuga muri Afrique Centrale CAC, twebwe icyo dukora no gutegura aho dushobora kudishira. Mugabo byumvikana yuko twebwe tusagiye gutangura gucandaga abenegihugu, ntabwo tuzosaba kujya kwicandagisha. Mugabo ishitse umuntu akaba bikeneye izo ncancu gihe bazaba bazizanye, si uno munsi ntazirashika, urukeneye ishobora kugwiteza. Rero byumvikana yuko ivyo bindi ntibiraba kwaruhira ngo twishure kuri rikete, kuko iyo bandikiye umugwi w'igihugu uragira icyo bivuzeko. Izo nizo mbigo zafashwe gushika ubu yuko imiryango yuguruye. Twebwe abagize umugwi badusabye ati mwebwe mworondera aho mutegerezwa kuzishira, ibisigaye bikazokurikira.
Umwaka ugiye kurangira, Burundi bumaze kwakira urundi rucanco rw'uwo mugera bwo mu bwoko bwa Johnson and Johnson, naho gushika ubu ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu udashira habona abamaze kwicandagisha. Naha hanini mu gisata cy'amagara y'abantu havuzwe cyane umugera wa COVID-19, haribonekeje indwara y'ubukangwe mu ntango z'uyu mwaka urangiye, aho ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwashikiriza ko iyi ndwara yabarazananye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urucanco rwaratanzwe ku bana bo munsi y'imyaka 5 mu kwezi kwa gatatu. Mu bijyanye no kugwanya umugera wa SIDA, leta yashikirije ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 kuva mu mwaka urangiye ko igeze ku ntambwe ishimishije mu kugwanya uwo mugera. Mushikiranganje Serivinze y'Imana ajijwe amagara y'abantu ari muri komine ya Bugenyuzi y'intara ya Karusi, itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 guheza umwaka w'2021, umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya SIDA, yabivuze afatiye ko ibice birenga 99% by'abagendana uwo mugera boronswe imiti, kandi ko 92% muri abo batakigira umugera mu maraso. Ariko kandi uwo mushikiranganje yaravuze ko hakiri intambwe yo gutera na cane cane mu bijanye no gukingira abana bavuka ku bavyeyi bawanduye. Ishirahamwe rijejwe gushigikira abagendana umugera wa SIDA INSS rivuga ko nyabuna n'indwara z'ivyuririzi zikarira abagendana uwo mugera ko zibabangamiye, kandi ko leta ikwiye kubifata nkama. Jean Gapia arongoye INSS yabivuze kuri iyo tariki yahariwe kugwanyikiza SIDA.
Kubera iki? Kubera kuva tutewe isi yose igiriwe ingorane n'umugera wa COVID-19, OMS iravuga yuko ibihugu vyose muri rusangi byarasubiye inyuma mu gupima ku bice bigera 36%. Ivyo rero ni vyinshi cyane, kuko kugira ngo tugwanye umugera wa SIDA duhera mu gupima. Iyo rero tugeze aho tutagipima tuzohava dusanga atacyo tugishobora gukiza turi mu muru unani witwa coalition twishinze kuva mu mwaka uheze ko tugira indwi yo kugira isekeza go gupima muri iyo minsi ndwi twagize ibiharuro twabonye ku bakenyezi bagenda mu mugera wa sida bafise ingorane ya cancer ya col de l'utérus birateye ubwoba ko twabigize ubujumbura tubigira mu kirundo tubigira igitega aho rero mu kirundo ni igitega bobo ibiharuro biragira no muri 34 kwijana ni byinshi cyane aho twabikora twari kumwe n'abategetsi twabasabye yuko mu mugambi uri kurakogwa wo ku rwego rw'igihugu ari wo mugambi dukorerako kuko bagiye gutanga uwundi waheze icyo batokibagira kuko abagenda mugira wa sida nivyo abatari bake muri iminsi tumeze neza mwababonye ariko tugira twicwe nibindi izindi ngwara zifata cyane cyane abakenyezi bagenda mugira wa sida nico gituma rero nako ndatera kamo saba na cyane cyane kandi ko nabo bakenyezi mu kwivuza boje baribuka kivuza kare nibivuze byarengeranye kuko ari kare barashobora kubavura
Jeanne Gapia abandanye avuga ko umugera wa COVID-19 waje usongera isibe mu bijanye no gupima umugera wa sida
OMS iravuga yuko ibihugu byose muri rusangi byarasubiye inyuma mu gupima ku bice bigera 36 ku ijana ivyo rero ni byinshi cyane kuko kugira ngo tugwanye umugera wa sida duhera mu gupima iyo rero tugeze aho tutagipima tuzohava dusanga atacyo tugishobora gukiza
mu bijanye n'indwara zidakira kandi zitandukiranaho abagwayi ba kanseri baridoga ko badahabwa ikibanza gikwiye bafatiye ko hari indwara zitirirwa ubushikiranganje ku bw'ivyo Nyandwi Agrippine narongoye ishyirahamwe ry'abagwayi kanseri hamwe n'abacivuza aheruka kugira icyo asavye umukuru w'igihugu mu kiganiro yatanze ku banyagihugu hamwe n'abamenyeshamakuru
hariho ubushikiranganje bugejwe amagara y'abantu ariko tubiravye bavuga kugwanya ikizaruho nyanganda sida mu byo bavuga baravuga yuko sida bayigwanyije ku rugero rushimishije ariko rero tugwebwe abagwayi ba kanseri cyangwa abakivuza twumva umenga ntiturimo twagomba tubasare ku izina ry'abagwayi ubushikiranganje ubu bushikiranganje bwitaho amagara y'abantu bukongera bukagwanya indwara zidakira zizandurwa n'izitandurwa gutyo ubwo bushikiranganje ntibwagira iryo zina twese tuzokwiyumva yuko mu bintu byo guharanira amagara y'abantu natwe turimwo muzohamukoze ayo niyo masabo nari nagomba kubatura
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yishuye agira ati
mugabo ntuvuge ngo bushikiranganje buhinduye izina ngo niho cyo bibona no kuraba mu by'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bugejwe na kanseri irimwo igituntu kirimwo malariya irimwo no kuvuga yuko politiki yo kugwanya kanseri niyo wasabye kwikwiye kujyaho kandi gushika ubu ndazi yuko kanseri ndazi yuko ubu batanguye kuyifatira mu ntoki kandi ndibaza yuko biriko bigenda neza reka twongere akariro kuko ni indwara igoye kwikorera mbere igoye kurusha umugera wa sida David iyo rero reka tuyize ko nayo nyene tumenye ingene byogenda
mu rwego semabu basanze indwara zidakira kandi zitandukira zititaweho umuvugizi w'urwo rwego Sylvain Habanabakize avuga ko byaba byavuye ku nguvu zashyizwe mu guhangana n'umugera wa corona ariko akabona ko nyabuna hari akwiye kongereza ibikorwa mu kuzitaho kuko aribo bahitanwa n'ikiza cya COVID-19 ku rugero runini
birukira iki kiza cya corona kuko urazi ko cyandukira kirateye ubwoba ugacumenga cibagije kwitaho izindi ndwara aho twovuga nk'izi ndwara twita mu France les maladies chroniques aho zikije ingana mu bihugu cyacu twovuga nka kanseri twovuga nka diabete twovuga n'ama hypertension arterielle uri kora biharo bitangwa n'ubushanjwe bw'amagara y'abantu mbere na OMS izo ndwara zitana abantu benshi cyane rero twaraba umenga izo ndwara zibagiwe kandi uziko ziratugandagura
umwaka ugiye kurangira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaremeje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru n'abanyagihugu ku kiza cya COVID-19 gisa n'icyatwaye inguvu nyinshi ariko ku gihugu kigiye guhagurukira n'izindi ngwara zibangamiye amagara y'abantu.
Harakoze Desire Hatungimana ni no kuwe duce dusozerera makuru n'ibiganiro twa twafitiye kuri no mugoroba. Dushimira babigizemwo uruhara bose yakoze mugenzi wacu Dieudonné Cubahiro niwe twari turi kumwe mu buhinga bw'ivyuma yatumye amajwi abashikira hamwe na ingenieur Audrius Jenny nahazi niwe mwari kumwe kuri mikro. Turaza gusubira mu kanya igihe c'isaha imwe n'iminota 30 ku makuru yanjye azobagezweho ijya nino ku isi. Mukurindira mubandanye kugira ibihe byiza mu banyu no mu vyanyu, mutangura neza umwaka w'2022.